ubushikiranganje bujeje kwitaho akazi n'abakozi ba leta bwatangaje ko bwijukiye kurondera no guhagarika abakozi boba bahembwa badakora muri raporo yashize habona y'ivyaranguwe n'ubwo bushikiranganje mu mezi atandatu aheze umushikiranganje Tade Ndikumana yemeje ko abakozi nkabo basahura leta ari benshi yavuze ko bakwiye no gushengezwa mu butungane Ndikumana yavuze ko amaze kumenyekana abarenga 75% abenshi muri abo nabitaje imana imishahara yabo ikaguma isohoka igatwagwa n'abandi abahinduye akazi canke abahembwa kabiri kubera kwiyenda ku imashini nyabwonko canke bigakogwa n'ibigira nkana n'umukoresha
hari igisata cy'ubugenduzi aho tuguma turaba yuko abakozi duhemba ari ku kizi koko birashika rero ugasanga umuntu arahembwa mugaba mu Burundi ariko arakora n'umutore nacyo gituma amadosi y'abakozi 50% yahagaritswe icyo gihe cya duhagarika imishahara kugira ngo tubanze turabe neza yuko umukozi ariko arahembwa ariko arakora koko imiriyo ntumbero nyene tura tukaraba mu madosiye yuko impamyabushobozi abakozi baba bazanye arizo zemewe n'amategeko cyo gituma hashoboye kwinjira mu gihe cya leta amafaranga agera 2,632,693 n'amafaranga 22,000
ikindi ubwo bushikiranganje bwahagurukiye no kugwanya ihagarikwa ry'akazi rikunze kwibonekeza cyane cyane mu bisata by'abaganga n'abarimu bagize ibice birenga 50% by'abakozi ba leta baharugwa mu bihumbi birenga 80% hatarimwo abasirikare n'abapolisi aha Tade Ndikumana twari ubwo bushikiranganje yemeje ko ibiganiro ari byo bitegerezwa gushyirwa imbere
icyo gisata cy'ubugenduzi kirumvikanisha abakoresha n'abakozi ku buryo amadosiye 68 yashoboye gusorerwa inyishu ikagenda neza isaza cya gatatu cyerekeye ibiganiro mu kazi uwo mugu rero warashoboye gutunganya ibiganiro bitari bike bigera ku 52% kugira ngo amatati aba yadutse hagati y'abakozi n'abakoresha atore inyishu itarinze kujya muri egeregere nta njyane zihari
ubushikiranganje bw'abakozi ba leta bwongeye ko buriko burategura politiki itomoye y'akazi n'amagara meza bavuga ko uwo mugambi uzotuma abakozi baba abo mu bisata byigenga canke bya leta bategekanirizwa kazoza bose bakavugwa neza kandi yakirindwa n'amasanganya ahitana ubuzima bw'abakozi mu kazi ka minsi yose umushikiranganje w'abakozi n'akazi ahamagarira abakozi bose mu gihugu baba bikorera utwabo canke abakorera leta kugwiza umwimbo kugira ngo bazoshobore kongerwa umushahara kuko kuri we umukozi abegwa n'impembo udakora nawe akabegwa n'ibihano yizeza ko gutunganya ukunganisha imishahara ku bakozi ba leta bafite urupapuro rw'umutsindo rungana bigeze kure kandi ko atawuzorenganywa uwo mugambi ukazotangurira mu barimu bo mu mashuri mato mato n'ayisumbuye kuko ari bo bamye basaba ko imishahara yabo yosubigwamo ikisununura maze ikanganishwa n'iy'abandi nk'abacamanza yaboneyeho akajyo ko kubwira abakozi ba leta ku munsi mpuzamakungu wabagenewe wimuriwe ku munsi wa mbere uza itariki 2 aho guhimbazwa ku itariki 1 y'ukwezi kwa gatanu nk'uko bimenyerewe kuko iyo tariki zoshika ari ku munsi wa Mungu. Cyeklavye ni inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.